East and Central Africa Social Security Association ishyamire hoze nzego zo kuvuzanya no gutegekaniriza kazoza abakozi muri Afrika y'ubuseruko na Afrika y'ubagati n'iryo ryatumwe n'abakuru b'ibihugu n'amareta kugira ngo rigire umugambi utomoye wo gufatira ko uwo mugambi uzotuma abakozi bava mu gihugu kimwe bakaja gukorera mu bindi bihugu bunguka haba mu ntererano batanga canke ingene gutegekanirizwa kazoza kuri bo byo bandaniriza mu bihugu bagiye gukoreramwo. Frederic Ntimarubusa no murundarongo y'iryo shirahamwe.
Umuntu yarakoze nko mu Burundi akaja mu Rwanda akabandanya akora hama akagira yuko aja muri pension, twifuza yuko ivyo bihugu bibiri bija hamwe kugira ngo uwo muntu azaronke pension ikwiye nta nihagire ahatakaze. Ivyo rero twashaka ko biba mu bihugu byose byo muri aka karere. Shimi ingene u Burundi n'u Rwanda kuri icyo kibazo ingene bagikora neza, abanyarwanda bakoze i Burundi hama bagasubira i Rwanda amafaranga yabo inesesi Burundi rayarungika, abarundi bakoze i Rwanda hama bakaza gukora i Burundi RSSB y'u Rwanda irayarungika. Tugashaka rero ko biba hagati ya Tanzania n'u Burundi, hagati ya Tanzania na Kenya, hagati ya Kenya na Zambia, ya Uganda na South Sudan kugira ngo abantu boroherwe kubera urabona ko ivyo akazi muri iki gihe bitoroshe. Umuntu aha karunse bitegereje kumworoheza kugira ngo ashobore gukora atunganiwe.
Iyi ni ntumbero niyo guhuriza hamwe ivyo kuvuzanya hakoreshejwe uburyo bworoshe bwa mituweli. Uwo yahoze atwara ikigega cyo gutekaniriza kazoza abakozi INSS mu Burundi avuga ko uko byari bimeze ugwariye mu kindi gihugu yirihira amahera yo kwivuza kandi mu gihugu ciwe asanzwe ari mu ishirahamwe canke ikigega cyo kuvuzanya.
Ku buryo umunywanyi wa mituweli ya fonction publique y'u Burundi aje gukorera muri Tanzania nk'akarorero agashobora kwivuza yerekanye ikarata ya mituweli ya fonction publique, kigega kikiraba amagara y'abantu ngaha muri Tanzania kigashobora kumuvuza haba kazorungika facture i Burundi. N'umu Tanzania aje gukora mu Burundi hama kagwarirayo agashobora nawe nyene kwivuza yerekanye ikarata ya NHIF yo muri Tanzania hama mituweli y'u Burundi kazorungika facture muri NHIF. Ivyo bintu ni ibintu biba mu bindi bihugu cyane cyane nk'i Buraya muri Union Européenne, dushaka ko no muri iyi rejo yacu East Africa Community biba ku neza y'abanyagihugu bacu.
Abakuru b'ibihugu baramaze kwerekana ko ubwo buryo ari nkenerwa kugira ngo akarere cyane cyane ka Afurika y'ubuseruko gatera imbere. Banasabye ko icyo gikorwa coja mu ngiro vuba. Ubu abahinga bo muri ico gisata bari mu nama yo gukuraho inzitizi zose zo kwibonekeza. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya aho uwo mugambi uzogira mu ngiro.
Hari inama iheruka kubera Nairobi kundwi heze, icyo kibazo cyaravuzwe kandi kiriko kiratera imbere. Ubuto nibaza ko nk'umwaka uza umwaka w'2018 tuzoba twashoboye gushika ku ntambwe iboneka ku buryo abanyagihugu n'ibi bihugu byose bashobora kuvuzwa atangorane ngo kubera barenganye imbibi. Ikibazo gisigaye mu abo bita abahinga niwe bari kubaragerageza gukuraho imitego kugira ngo icyo kibazo bitore inyishu byihuta.
Bitekanijwe ko hazotangwa raporo yaho ibintu bigeze mu nama y'abahinga abashikiranganji mu bisata bitandukanye izokurikirwa n'iy'abakuru b'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko ikazoba mu mpera z'ukwezi kwa kabiri. Pierre Clavier ni inkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.